Ikaze kuri mwebwe mwese bakunzi badususuruke kuri radio Ijwi rya Amerika. Ngiyi ya gahunda y'umuziki mushikirizwa na Jewe Neri Mwiza. Uyu munsi nashimye kubashikiriza abaririmbyi batandatu bafite impano yo kuvuza ibicurarangisho. Turese ko baririmba bakanandika barazi no kuvuza ibicurarangisho. Ivyo benshi byarabateje imbere babarurangiranwa. Ntanandiriye reka dutangure. Uwo ntanguriye ko kandi atanke kaza mu vyamamare ni umuririmbyi Chanjo Amis. Amazina yiwe ni Amis Useni. Yavukiye mu ntara ya Ngozi itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu mu 1957. Ni umwe mu baririmbyi b'Abarundi babaye rurangiranwa kandi nubakiri rurangiranwa naho yavuye yitaba Imana itariki 3 ukwezi kwa kane mu 1996. Urubuga Wikipedia rwaramwanditse ko Chanjo Amis yatanguye gucuraranga ari muto yigishijwe n'umubanyi wiwe, umubanyi yakoresha inanga. Mu nyuma yararutse gitari ciwe gikozwe mu bikoresho kama, atangura kukivuza yinjiye mu mashuri yisumbuye. Amazi imyaka 20 yaratahukanye higanwa ryari ryatunganijwe n'ubushikiranganje bw'imico kamba hari mu 77 hamwe n'indirimbo yiwe nta cica nk'irungu. Atahukana agashimwe k'indirimbo ya mbere icuraranzwe n'umuntu umwe ico bise ico gihe meilleure chanson interprétée en soliste.
Chichangiru. aratera umusora jamu ti muri munda ya foru muhetu bikanka ya teri chubu bikanka wa umukoka hari umuti ugasiba amaganya bameshi atangura kuririmba ati bandi twani ntuntu intuntu yubona kunze yeye kwicwa n'intuntu intuntu yubona kunze
aranga igitari nivyo vyamuhaye gusohora indirimbo nyinshi ziwe bwite canke ari kumwe n'imigwi iyo migwi nka Orchestre National hamwe na Orchestre Amabando
wa musora gerami ye uku oya kunze ati mfuye ye mfuye ye mfuye ishwe ni
Ranje nashimye kuba yagira ni Steven Sogo. Steven Sogo yavukiye i Bujumbura muri quartier ya Kamenge mu 1983. Sogo yatangiye kuvuza gitari afite imyaka 14 aririmba indirimbo mu Giswahili, mu Kirundi no mu Gifaransa. Ivyo yavyigiye mu bigo vy'ugwaruka na Centre Don Bosco yo mu Buterere hamwe na Centre Jeune Kamenge. Ico gihe iri mu migwi y'abacuraranze. Mu 2008 Sogo asohora urukurikirane rw'indirimbo rwiwe rwa mbere agwita Il est beau mon pays. Nayo ndirimbo ndabashikirije Il est beau mon pays.
Dans notre capitale, bon accueil, sourire, ambiance confort, vous serviront. Il est beau mon pays, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, il est beau, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau. Comme il est beau, si tu vas au sud, la pierre est vingue et stone est enlevée. Abouri, exactement où tu vas. Tu verras la source de la bière et de banane. À Kawa, mon cousin. De la Costa, toi, à Bueno, Kazigi. Il est beau, il est beau. Comme il est beau, les rivières, les forêts.
Steven John Sogo ni gitari ciwe yasohoye indirimbo nyinshi aragira ibiteramo byinshi cyane mu midiho ya blues rock n'imidiho yo mu bihugu by'ibiyaga binini ubu Steven Sogo aba mu gihugu cy'Ubwongereza ahateramisha abantu akoresheje gitari eka niki ni gicurarangisho kama citwa Indonongo
Shikire batwunganire natwe twari twarashimanye isezerano twarayubashe okuri nino sango tube tuli mbere
Steven Sogo muri indagano. Murashaka kumumviriza dususuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi tubashikiriza abaririmbyi b'abarundi b'abacuraranzi. Yitwa Antoine Marie Zakari ya Rugeri Nyange. Bamutazira African Nova. Ni naryo zina ry'ubuhanzi. Numwe mu baririmbyi b'abacuraranzi bakomeye b'abarundi. Yavukiye mu ntara ya Ngozi mu 1950. Kanova yatanguye kuririmba mu 70 avuze gitari na piano mu mugwi Ami Jazz yavuye ashinga umugwi wiwe The Fellows ku buhinga bwiwe bwo kuvuza gitari na piano Africa Nova yaraciye mu migwi myinshi y'abacuraranze muri Kenya umugwi Small World Club hamwe na Explorers Africa Nova na bagenzi we baranavuza mu mugwi wo kukirimba cy'umukuru w'igihugu cha Uganda mu 72 yaraciye no mu gihugu cha Cote d'Ivoire Africa Nova Munyuma Nova aratahuka aza mu mugwe mu Burundi amabano Ranzi nashaka kumvisha ni Andy Mwag amazina yiwe yukuri ni Andre Ndabaneze Andy Mwag afite imyaka 34 yatanguye gucura ranga kiri muto mu migwi nka Remesha Band Umudiho Groove no mu kigo cy'ugwaruka Centre Jeune Kamenge yavuze gitari uwo bita guitariste soliste Kenya nk'umuvugizi gitari hari mu 2011 wera uhinga bwiwe bwo kuvuza gitari Andy Mwag yaravuza mu Rwanda mu mugwi wiwe Viva Beat Band umenya kandi ko Andy Mwag yavugirize gitari umuhisi Ivan Buravan aho bagiye mu bihugu 15 muri Afrika ni Buraya erega Andy bivuye muri Andre Mwag yavuze ngo ni izina ry'uwamwigishije kuvuza gitari
Get it.
kuri urabaruta. Darling, all I want, all I need. Kanje,
you are so beautiful.
Vendera yumutima,
ibanga kanje.
Akanji kawe, akavizaje kawe. Bituma nsusumira, ngajugumira. Oh, we know baby, twa mama z'urukundo kwacu.
Tubandanye n'abaririmbyi bavuze ibicurarangisho. Yitwa Jean Patrick Bimenyimana, bamutazira JP Bimeni canke Mudibu. Mudibu yavukiye Burundi mu 76. Uyu yaravuze piano na batterie. Mudibu n'umuririmbyi arandika amajambo y'indirimbo ziwe akanivugiriza igitari. Mudibu ubaba mu gihugu cy'Ubwongereza. Aramaze gukora ibiteramo i Bujumbura, ibiteramo byitabiriwe cyane n'abakunzi b'umudiho wa Soul. Mudibu afite umugwi w'abacuraranzi witwa JP Bimeni and the Black Beats.
I'm
ususuruke kuri radio ijwi rya Amerika. Erega hariho n'abarundikazi b'abaririmbyi bavuze ibicurarangisho. Umwe muri abo yitwa Esther Nishimwe, mu muzi cyane ku izina ry'ubuhanzi nka Esther Nish. Yamenyekanye cyane Burundi ku ndirimbo yakoranye na Kidum yitwa Umbamo. Esther Nish avuze gitari.
Keep quiet. Oh,
Jason, thank you, Africa, Africa, Africa.
Let me share with you the sweetness of our beautiful dances.
Estenish yavukiye mu muryango w'abacuraranzi hamwe n'abasaza bibo batatu na se wabo yavuze gitari nk'umusoliste. Estenish yatangiye kuvuza gitari ari mu mwaka wa gatatu w'amashuri matoyi, afite imyaka 8 gusa. Nish ari mu baririmbyi bakomeye babigeme kandi muri bake bazi gukoresha ibicurarangisho. Nino kuri ndirimbo Kavori Vori y'umucuraranzi Estanish ndabasezeye. Uyu munsi dususuruke twabashikirije bamwe mu baririmbyi b'abacuraranzi b'abarundi, ni kuvuga bavuze ibicurarangisho. Iyo mpano ikabatuma batera imbere cyane. Nari mwiza bize ko mwahimbawe no kubana natwe. Tuzogaruka vuba mu irigwa impore.
Kerana cha mucanzo icanzo gicumugongo mwanacha mirembo kugaweka Vori Vori.